tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Urundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutwumvira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ni Frederic Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politike, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo vya politike n'imigendanire murundani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishirahamwe Parseme, ishirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro. Nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiyeko, mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo. Mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri vyo biraba vyiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara iri ico nuvuga nuko ubu twaye tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza, umwe ngo zoba ari imyaka indwi, abashingamateka n'abandi batsoba bayoye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero jewe ico nibaza nuko amatora yamavaho mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu. Tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barange ne bukwiteza imbere mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu majambo bake baravuga hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabe ingene bosubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma ari rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi burangire bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro.
Isanzwe ingingo ari nk'iya sentare ana byinshi mu muntu ayivuga ko ayibusa yakira nyine, wumva ari sentare rero ko igashinga ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo kukumva ni sentare, kandi yunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari abayatabyaryohe bitaryohe cyangwa ibyo byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro, kandi urumva abantu tuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe kumbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushikira benshi kuzi mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barasha kuzaravuga tuti ibitwara bibonye kumbure twabitunganye ku vyokura imari gusumba hako wosanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe amatora yatunganijwe neza no kuja mu sentare biza iwa ibiza shingiro n'ibirinda kuba bashaka kwitunganya neza hamwe mbere umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavuga bati turagukeje vraiment hari ntasubirwamo imvira yo kwivyo ni kwibihugu bigenda birisuganya mu gutera imbere nibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo bateka imbere mu bijyanye no kutunganya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mushinga ntahe mamesa naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwa vyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bwiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze ukuriki ntahe gashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu ni gukenguruka hanyuma ibindi nabyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzibwirizwa nshingiro biragoye naho woca mu zindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose n'izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe ibwirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavurira aba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo by'Uburundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barabe ingene bokebukanya barabe ingene bazikosorera hamwe atari ibondo by'Uburundi bisubiye kuhasiga ubuzima
Faustin Ndikumana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga ati ikipe cyane kandi ibyo ni ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabirambye nyine kandi yifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu ibyo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunuku nibyo bituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ibyo nabyo abantu babashikirije kumbure bibwiriza gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatoto tw'utunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze cyangwa yatsinze bidakenerwa kurinda kujya mu by'amasentare agiye kubahiriza ibyo ashinzwe kubera twari ibihugu byinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukaza ngo bakibashe atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze akaza ahubwo ndafisise uwuhejeye gutsinda uhejeje gutora ni imvura y'uko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana akango nungura hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyumva ko ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyine nicyo gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo kuko urabona n'amasentare birashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyine bo ni sentare nta kundi mugabo kumi iyo sentare abari yanyuma ikavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu icyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba icyo ari ikibazo gikomeye cyane
katugaruke kuri mwebwe mushinga ntahe mames bansubiye ko muravuze utunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu vyose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini Jayden Umusaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzenya mu majambo yagiye arashikiriza Burundi n'Abarundi igihe ariko ariyamamaza hariho ibitari bike yagiye arekura ivyerekeye iseshakugwa ry'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibibi bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yarabivuze ati je ntabyo nshaka ntibizoba nimwantora Abarundi ro bare bamutoye Sentare niko yarabishikirije adaba amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'Abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi.
Egome ico kibazo cy'impunzi itura kigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushira nae Faustin ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha.
Ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuza gusubiza Abarundi hamwe kugira Abarundi bareke kumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza Abarundi hamwe kumviriza bose akabigena atakuba mu ofisi by'imviri ibiki gufasha yuko ubu umwuka nabo Barundi bose bari hanze biyumvamo ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'Abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezererwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicarane bagaturira inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene ubukene aho bugejeje Abarundi ubushomeri iby'igiturire iby'agateka kazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziriko shaka gukingira ikibaba nabo byayivuze n'abikorera utwabo bagahereza bakaruha ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegembo kandi ibyo rero bituma nanjye mvuga ko ndabifisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambi wabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose Abarundi bose mu butandukane mu byumviro byabo n'abitwa yuko twatasa no tutahuje ibyiyumvira aravuga kuja kati akazi na muntu by'igituriye kutazihangani abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro ni ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine birahinduka
Egomereka
ko n'ibintu birahinduka aho bahari umugambo ari wahagumye hari abahaje system nshasha niko twagiye turanabibona
mushera he bari cha Kaloise namwe ndabona ko na kanya ikana telefone za zagoranye nashaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane kuvyerekeye ikintu muri ranak na muri kira Burundi mwakiriye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cy'u Burundi
o ingingo twayakiriye urumva iyi sentare ishikirije ingingo nima nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo asentare ubaheza ziza shingiro atahandi yungururizwa cyo byakira ukabyakira hanyuma kandi n'uwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi biba biri ngaho cyaba bimeze neza ubwiza utorera umuti nabyo nyene rero tuheza tukabimusaba nicyo gituma nibaza ko n'inama na rimwe yarimo ivyo nyene kugira ngo dutegure
mu majambo make ivyo bintu mwifuza ko yurangura n'ibihe
ivyo bintu twifuza ko yurangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma wosanga mbere n'amatora hama harimo ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu kugira atore kubera akenye kama akantu k'inica ntikizaga catora nabi ugasanga ari bavuga yuko bigenda nabi kwica icyo ni icya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri icunga ry'igihugu usanga riri mu kaguru kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose ibyo nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abafungwa benshi bapfungiwe byiyumviro abo turasaba ko borekugwa icyaka hari impunzi dufise n'ibitahe bize kutufasha kubaka igihugu
ego me mushe na he mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kige ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi no Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afrika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahukiye mu gihugu cabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikirijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze guryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfuka n'abo musangiye gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo ereka niho niyo nziko icyo kagabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye kuko iyo uravye abantu bari mu makambi y'impunzi ari aho mu Rwanda ari ngaho mu bihugu tuhanye imbire Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibishije agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri kishobora kuramyere bitarongera kandi yari yarasanzwe kandi yari yarasanzwe ahubwo baca babandanya baracyo kibazo kiri mu bya mbere by'igihugu
Faustin Kumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afrika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kujijura abarundi bose ngo batahuke yoba nkiyihe
bwa mbere hoho no gwapari guprofita sinye na guwa mchirundi gufatira kuri muka mshashu uje uja arumorongo zi mshasha habari gihibu hanyuma mwukwe okumbati umukuru mahuja vizalita yuko mtegeti avaru musuku wa avaru ongoi akumbati budia jewendu musuku wa avaru undi wa avari mugihugu na avari hanzele kairo jewe ngirageze abobana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihambo urya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mu kabantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu bashaka gusubira mu buryo kuko aca yumva abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 zifite urashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo uze ko kohezo nasiyonali yo guhera kuri kandi birashoboka kumva abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbere cya kwaloiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano ya Arusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba ibiganiro dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho cyo ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutavugana mugabo maze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kubuza uko kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo gihera ko kikaba ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi abo impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituma tuvuga tuti abishyire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negotiation by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama hari imana ngo kandi ngo ahagiye ibigiye inama bigira imana nibaza ko ari byo bibabwiye
ego mushana ifosta andi kumana mwishyirame parseme muri akanguriye abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi badatera imbere batera imbere gatoyi bagasubira inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byokorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo nibihe majamake
mu bisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko ishobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata inkingo za politiki nabyo nko muri kahise urusanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraja mu mabwirizwa shingiro mbwa abanyepolitiki ni babishyira mu ngiro mbwa byarahinduye ingendo cycle de lumiere en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kucyo cyitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abantu parlementaire bakumviriza abantu abashikiranganji amashyirahamwe akagwaruka iyo rero iyo uwo mwuka uhari ibintu biratera bikaze birayifununura bije imbere nico gituma rero nibaza yuko uravye baho igihugu cari kigeze hari hageze kabisa yuko izo deba zisubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuba nyine ingingo nyine guha gushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwansi uza guhura umwacanke n'ibiki burya umwansi wotuma ari umunyamahanga ashobora tuta igihugu kanaka n'umwansi wacu kuko cishakira inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora tuti reka tubumvirize reka muje hano muvugane hanyuma iyo ryaro ryirabo urashobora gusanga abantu bose bariko barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo ryaro gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabava umwononi ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yasha uwo mukuru w'igihugu mushasha yuca yifata
indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze Uburundi kuva Uburundi ukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanigwe zo bankibi
ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanugwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye muvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haca kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo yo gushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yiruka uko atwarira bose kandi burya teka ryuba ry'abatwara biva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe abariko arakwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko bya politike mu buzima bw'igihugu ntawe ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya babibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe nahe baricha kwa Louisa kugira ngo Uburundi butere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu aribi
bo bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho yatwebwe abarundi nuko mu gifaransa mu kirundi biragoye mu gifaransa le changement de mentalité ari ukuntu abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine natwebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka nukuvuga ko ngira ngo ubu abarundi ubaza babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo nukubera muhujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hariho amerewe nabi kandi hariko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko nukuvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara nimba niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa kuri icyo abandi bavuze umuntu ntibumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko haranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza wego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ugiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatira ko niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira utera imbere
murakoze baricha kwa Louisa murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire n'iradiyo Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
Kira nitole Mubaze murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenyezi umurundi kazi Ubenshi muri bo cyane cyane birimizi baracinyizwa bagatotezwa bibindi None icyo wakora Munyagihugu Teka nawe mutegetsi haranira gateka kabo